Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi. Kuri uno munsi wa kane, itariki 10 z'ukwezi k'umunani, mwaka w'2017, i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ataramije ibiganiro vyo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Nuvuga yuko muri rusange umutekano ufashe neza, nta kintu na kimwe cy'umutekano muke kiragaragara hano Nairobi. Gusa ikihari ni uko abantu bafite ubwoba kurindira ibiharuro nyinshi na by'amatora.
Uyu ni Jean de Dieu Ndayishimiye, umurundi aba i Nairobi muri Kenya, avuga uko ibintu byifashe inyuma yaho umukuru w'urunani rutavuga rumwe na leta Raila Odinga atangarije ko atazokwemera ibiva mu matora y'umukuru w'igihugu. Iyo nkuru hamwe n'indi nkuru yerekeye abashinga amateka mu Burundi batabona kumwe ubijanye n'uko mu gihugu cy'u Burundi hobaho ihonya bwoko. Ayo makuru hamwe n'ayavugwa hirya no hino ku isi turi abashikiriza mu kanya. Mugume ku maradio yanyu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, tugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Rosine,
mwaramutse. Oriane, mwaramutse mwese muteze amatwi radio y'Ijwi ry'Amerika. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya, aho Raila Odinga asanzwe atavuga rumwe n'ubutegetsi yatangaje kuri wa gatatu ko ivyuma vya informatique byakoreshejwe n'umurwi ujejwe gutunganya amatora byabayemo amanyanga bituma hasohoka ibiharuro bitari byo. Wafula Chebukati, umukuru w'umurwi Seni, yatangaje ko hakiri kare kugira yemeze ayo manyanga yamara ko hazokorwa amatohoza. Odinga havuga ko ibiharuro byashyizwe ahabona na Seni byongereje amajwi y'uwo bahiganwa Uhuru Kenyatta. Rafael Tuju, umunyamabanga mukuru w'umugambwe Jubili, yamiriye kure ibyo byangirizo bya Odinga. Yongera terakamo kw'abantu botekana. Iri ribaye irigira gatatu Uhuru Kenyatta na Raila Odinga bahurira mu matora inyuma y'amatora yabaye mu 2007 hamwe no mu 2013. Kuri wa gatatu, abanyagihugu baharurwa amajana bakoze imyiyerekano. Ibyegeranyo bivuga ko abagabo batanu bitwaje imbugita bacumise abari mu biro by'amatora mu gisagara cha Hola bicamwo umuntu umwe. Ababiri muri abo bakaba baciye bicwa barashwe na polisi, abandi batatu barahunga. Bitekanije ko umurwi Seni utangaza ibyavuye mu matora mu kiringo cy'indwi imwe, yamara ushobora kandi gufata ingingo yo kubitangaza imbere y'icyo kiringo mu ntumbero yo guhagarika intureka. Departement ya Leta Zunze za Amerika yatangaje ko mu kwezi kwa gatanu yirukanye abakozi babiri bakorera mu biro by'ubuserukira igihugu cya Cuba hano muri Amerika. Inyuma yaho Abanyamerika bakorera ibiro by'ubuserukira Amerika muri Cuba babonetse ko ibimenyetso bidasanzwe ku mibiri yabo. Umwe mu bategetsi ba Amerika yavuze ko abajejwe amatohoza bariko barihweza nimba atari ibikoresho byo gufata amajwi bashize iruhande y'amazu abo bakozi babamwo. Ivyo ngo bikaba vyobatera kudasubira kumva. Umuvugizi wa Departement ya Amerika Heather Nauert kuri uyu wa gatatu yavuze ko bataramenya icabiteye, avuga kandi ko badafata minenerwe ibyabaye. Heather Nauert avuga ko Amerika yabonye ivyo bimenyetso bya mbere mu mwaka uheze. Gushika ubu abategetsi ba Cuba bakaba taco baravuga kuri ivyo byagirizo. Ivyirwa biheruka gukorwa na hano muri Leta Zunze za Amerika kubijanye n'ibikibazo cy'abimukira byerekana ko abanyamerika batari bake bemera kwakira abanyamahanga. Mu rwandiko rwasohowe n'ikigo Pew Research Center ruvuga ko abanyagihugu benshi mu mihinga itandukanye ya Amerika bemera abanyamahanga. Abenshi muri abo bagizwe n'abaturuka mu mugambwe wa Demokrate hamwe n'abakiri bato. Ivyo vyirwa byakozwe ku bantu 2,500 mu kiringo cindwi hafi zibiri. Ibice 84% kw'ijana vy'abemanze ko ari abademokrate bavuga ko bemera kwakira abanyamahanga, nayo mu mugambwe w'abarepublikani bakangana ibice 41% kw'ijana. Abarenga igice c'ababajijwe mu barepublikani bakavuga ko kwakira abimukira bishobora guhungabanya umutekano w'igihugu. Naho biruko icyo gitigiri kiragabanuka cyane mu gihe bose babajijwe kubijanye n'abimukira binjira badafise ibyangombwa. bakavuga ko icyo ari kibazo kibatera makenga cyane. Igisirikare cy'Ubushinwa cyarongerereje ibikoresho byacyo mu gihugu cya Djibouti kuva itariki ya mbere z'ukwezi k'umunani ahasanzwe hari abasirikare bacyo. Abikurikiranira hafi bavuga ko Ubushinwa butarajwe ishinga no gukomeza igisirikare yamara ko ari uburyo bwo gukomeza ubutunzi bwacyo. Igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje ko icyo kibanza kizokoreshwa mu gucishaho ibikoresho bijya mu izinga rya Edeni, ikiyaga gitukura, gufasha abantu hamwe n'ibikorwa byo gufasha mu kugarukana amahoro mu karere ka Afrika y'Ubuseruko. Ikibanza nako amasanamu yerekanywe n'ibigendajuru yabonetse ko ikibanza kinini kiri mu kuzimu gishobora kuba kibitsewemo ibikoresho bishobora guhindura ibintu muri ako karere. Janet Eom, umushakashatsi mu karere k'Ubushinwa na Afrika ku ishuri rya Johns Hopkins riri hano muri Amerika, avuga ko ibyo bikorwa bijyanye n'umugambi watangujwe n'Ubushinwa mu 2013 werekeye gukorana n'ibihugu bishika kuri 68 biri ku mugabane wa Afrika, Asia n'Uburayi. Ewoma akavuga ko ibyo bikoresho bya gisirikare bishobora kuba ari intango mu bijyanye n'umutekano. Umushikiranganji wa mbere w'Ubufaransa Edouard Philippe yemeje ifatwa ry'umuntu yikekwa ko yiroshe n'imodoka mu murwi w'abasirikare w'Ubufaransa kuri uyu wa gatatu, akomeretsa abasirikare 6 mu gice kiri ku nkengera z'umurwa mukuru I Paris. Abategetsi b'Ubufaransa batangaza ko icyo gitero cyari cyateguwe kandi ko cyakozwe n'impaka. Igipolisi cy'Ubufaransa cyarashe cyongera kirahagarika uwo muntu yari mu modoka yakoreshejwe muri icyo gitero mu buraruko bw'umurwa mukuru I Paris.
Urakoze Rosine kumakuru udushikirije. Unaho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho habereye amatora ihijya yejo kuwa kabiri muri Kenya, umukuru runani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta yahiganywe muri ayo matora Raila Odinga atangaje ko atazokwemera ibyavuye mu matora kubera amamashini nyabwonko y'amatora yatewe n'abantu bashaka kwiba amajwi. Ibintu byifashe gute? Reka dutega amatwi Jean de Dieu Ndayishimiye, umurundi aba I Nairobi muri Kenya, yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Nuvuga yuko muri rusange umutekano ufashe neza, nta kintu na kimwe cy'umutekano muke kiragaragara hano Nairobi. Gusa ikihari ni uko abantu bafite ubwoba kurindira ibiharo nyizi na by'amatora. Takano ni wose nta wiraje gwa ruyundi mugabo ubwo ni byinshi.
Ikintu cerekana ko hari ubwoba nikihe?
Ikintu cerekana ko hari ubwoba nuko uravye mu ibarabara rusha n'uruza modoka ari ni make, n'abantu benshi ntibari mu ibarabara cyane, bamwe baraduze ruguru abandi bashima kuzikanda kubuzi n'ubuzu bw'amantu zenya bwo kubudandarizo aho badandariza benshi basana birirwa bugaye kenshi bugarura bukebuke.
Ibyo nize mwabonye ejo ku munsi wa gatatu ku mugoroba?
No ku mugoroba gusa, kuva amatora atangura kuwa kabiri ubudandarizo aho badandariza benshi bagumye bugaye, cyerekana rero ko hari ubwoba bw'abantu.
Amajambo yatangajwe na Raila Odinga umukuru runani rutavuga rumwe n'ubutegetsi yakiriwe gute n'abanyagihugu?
Nuvuga ko yakiriwe mu bwoba nyene nkuko nabivuze, kuko byatumye basubira kugira ubwoba kandi gushasha, kuko babwiwe ibyo batari bazi yuko amashini nyabwonko yerekanama k'amatora yatewe n'abiba amatora. Rero baciye bibaza yuko ashobora kuba ibintu bibi, ubwoba bwo bwabwiyongeye.
Umutegetsi yajejwe umurwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora yavuze iki kuri ako kamo katewe na Raila Odinga, cyane cyane kuvyerekeye ivyo vyuma nyabwonko bo vyoba vyaratewe?
Umutegetsi arongoye akanama k'amatora wewe ntiyemeza ko imashini zabo zatewe, kandi ntanabihakana. Avuga yuko bariko bararaba by'ukuri yuko iby'umukuru unani ubwo atavuga rumwe na leta avuga yuko ari byo bagiye kubiraba. Ariko gushika mu mwanya tuko turavugana avuga ko atakibazo na kimwe amashini yabo afise, nico gituma adashobora kwemeza yuko amashini yabo yatewe.
Raila Odinga yari yasavye ko umugambi gushikiriza ibiharuro bizabirashikirizwa vy'amajwi avuye mu ntara zitandukanye uwo mugambi wowa uruhagaritswe kwira ico kibazo ako kamo bakitavye abategetsi barongoye mu rwego ujeje gutunganya amatora
ako kamo sinovuga ngo bakitavye ibiharuro ko bidacaza nkuko byari byateguwe mu mashine yabo kandi bagaca bashikiriza abari ko barakurikirana aya matora ariko ikintu yashikirije cyo cyumenga yashikirije ko zijya mpapuro buzuza ko hariya ku mitumba zigasinywa ko n'abaserukira imigambwe yuko izo mpapuro babwiriza kuzizana zose gushika ku cicaro cy'akanama k'amatora ko bazoshikiriza ibiharuro n'izina by'uwa mukandida yatsinze cyangwa abaguverineri cyangwa abandi azobishikiriza ari uko izo mpapuro zibashikiriye babanje kuraba neza yuko bijanye n'ibyo baronse nico ni ico gitandukanye
mu majambo make kandi mu gusozera mwavuze ko abanyagihugu batekeye n'ubwoba ikintu batinya ko cuhava gishikana nk'iki
baratinya ko hashobora kwaduka imvururu abantu bakicana kuko umukuru arongora ni batavuganye na leta ntiyahamagaye abantu ngo baje mu ibarabara ariko yavuze ko bishoboka hamwe ivyo yasavye batobira ngo babige neza umva abantu bashobagira ubwo kurusha ariko hari byizigiro yuko ivyo yasavye baza kubivugana ko barabe ico gikwiye uko yaba abanyagihugu muri Nairobi cyangwa muri Kenya benshi baguma basaba amahoro rero abantu naho bafise ubwoba barizeye yuko baza kubyumvikana kugira ngo barabe igikwiye
Jean de Dieu Ndayishimiye ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo tuganire
murakoze namwe
Urakoze Frederic Nkundikije.
Chuti zijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ejo ku itariki 9 z'ukwezi k'umunani isi yose yahimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe abasango butaka ku rwego rw'u Rwanda nta birori byabaye kubera leta y'u Rwanda itemera abantu nk'igice cihariye itegeko ry'u Rwanda ntiryemera amashyirahamwe cyangwa imiryango ishingiye ku bwoko ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Asumta Kaboyi mu Rwanda
Abitwa basanga butaka na bari mu bwoko bw'abatwa ariko aya mazina yombi ntiyemewe gukoreshwa mu butegetsi bw'u Rwanda kuko amategeko y'u Rwanda buza amashyira hamwe ashingiye ku bwoko ubu abitwaga aya mazina basigaye bazwi ku izina ry'abasigajwe inyuma n'amateka umuvugizi w'ishyira hamwe rihanira kurengera abasigajwe inyuma n'amateka iri defense niyo mugabo avuga ko nubwo leta yashyizeho gahunda nziza zikura abaturage mu bukene ariko bo zitabageraho
twe turashima cyane gahunda nyinshi ziriho zo kuzamura batishoboye ariko by'umwihariko iyo bitugezeho tumera nk'abazihezwamo by'umwihariko nk'iyo tuvuze gahunda ya gira inka dufite ikibazo cy'umwihariko cy'ubutaka kuduha inka tudafite aho dutera ubwatsi tudafite nka gahunda rero ya VUP yo nayo turacyayifite ikibazo bahemba nyuma y'iminsi 15 y'umuntu yagiye gukora ariko kubera ko tubaho umunsi kundi tukabaho duha ruko twabumbye ya nkono tukaba ruko twagiye gukora undi muntu y'iminsi 15 igera nta kintu dufite mu rugo gahunda y'uburezi kuri bose harabana bava ku mashuri bakaza kwa kutugifite ikibazo cyo kwihaza mu biribwa bagasanga mu rugo nta biryo bihari
abasigajwe inyuma n'amateka twasanze mu murenge wa Mugina mu karere ka Kamonyi bagaragaje uburyo bugarijwe n'ubukene bukabije
naburaye n'ubu nabwiri ndihangana ndizirika niyo ndutetse ndakera barabana reba abana batanu nange wa gatandatu ndarura nkashyira ku isahane nkababwira ati ngaho nimwicare hasi mujye mwabana abana nkabariya bagira umuvandimwe ajya kubavomera uwatetse akababwira ati yamwe ba Mutsamba hibijwa nu
kumugina ntabwo leta ituze nta n'umubona iyo nzu ubusa turova ngo utarubakirwa zubakirwa ubwo amagaze gutya muri biyupa nagiyemo nafashe ameza n'uyu ngo turacutse
ntacyo mfite n'icyo sinkibasha guhinga ariko kumva ho sinkibishoboye sinshoboye kwikorera ibumba muri zanka ntaye tubona
umurimo wacu niriri yabumba sera nkonureba hariye imwe ni 50
aba basigajwe inyuma n'amateka bavuga ko umurimo w'ububumbyi bahuriragaho mu gihe cya kera no muri iki gihe usa n'utakigira icyo bamariye bitewe n'uko wataye agaciro. Ku bakiri bato bo bavuga ko ari ukubura uko bagira ubundi ububumbyi baba baraburetse kera.
Nta kintu kiva muri rambangamira no kumbwira ngo ibumba no kujya kuri kubura umugore abimbwe ngo nje gukura ibumba ngenda nikandagira.
Urabona ibumba isaha inkono imwe ishobora kuba ihagaza amafaranga 50 iryibire inkono nini yaga itetse bishyimbo n'imyumbati bakagereka usanga iguri ry'5 indi ntoya ugasanga iri muri 50 nkiriya mugenzi wanjye arimo kubumba hari ushobora gusanga yagura 50 kandi yayiriweho rero igihe yahereye ayibumba noneho warangiza ukagereka inkwi zayigiyeho ukagerekaho ubwatsi bwayigiyeho imibyizi yacu ishiriraho ngaho mu buryo bw'iterambere tukadindira.
Gara niyo mugabo w'iri Defense wagaragaje ishyirahamwe ryita ku mibereho y'abasigajwe inyuma n'amateka yabwira Radio Ijwi rya Amerika ko batagikeneye kwitwa basangwa butaka cyangwa andi mazina bitwaga kera gusa bifuza ko bakwitabwaho by'umwihariko.
Umuryango wacu w'abasigajwe inyuma n'amateka bazi ku izina ry'abasangwa butaka cyangwa abatwa yuko byibura natwe twagirirwa gahunda y'umwihariko nk'abanyantege nkeya nk'uko batuzi ko twahuye n'ibibazo byinshi mu bibazo bigendanye n'ubutaka kuko muzi ko kuva na kera gakondo yacu ari amashyamba ariko icyo dusaba leta yacu y'u Rwanda nuko byibura yashyiraho ibikorwa biduherekeza natwe kwinjira mu iterambere rirambye ry'u Rwanda.
Umunsi mpuzamahanga w'abasangwa butaka ku isi ubaye ku nshuro ya 10 kuko washyizweho n'umuryango w'abibumbye mu mwaka w'2007. Mu Rwanda habarizwa abasigajwe inyuma n'amateka bagera ku 36,228 bari mu ngo 974,000 nk'uko ibarura ryakozwe mu mwaka w'2012 ryabigaragaje. Ku isi yose ho habarurwa abasangwa butaka bagera kuri 370,000,000 biganje mu bihugu 90. Abitwaga abasangwa butaka ubu mu Rwanda aribo bitwa basigajwe inyuma n'amateka bagiye batura begeranye. Nubwo bavuga ko bugarijwe n'imibereho mibi kandi igaragarira amaso y'ubasuye bacicamo bagacinya akadiho iyo babonye ubagenderera. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, mu murenge wa Mugina, mu karere ka Kamonyi, mu ntara y'Amajyepfo.
Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi, abashingamateka bo mu Burundi ntibabona kumwe ibijanye n'uko mu gihugu cy'u Burundi hoho bahihonya bwoko. Izo mpari zabaye mu gihe hariko harigwa mu nama nshingamateka integuro y'itegeko ishiraho umugwi wo gukinga icaha cy'ihonya bwoko n'amabi akoregwa mu ntambara. Inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse.
Intego y'itegeko ishyiraho umugwi wo kurwanya ihonyabwoko hamwe n'amabakorwa mu ntambara yemejwe jana kwijana mu nama nshingamateka y'u Burundi. Ariko rero ibyishigwaho by'uwo mugwi yateye amakenga bamwe bashingamateka bari mu ngoramakoraniro mu Kigobe mu Burundi kuva habaye kwiyamiriza ugusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Haraheze imyaka irenga 2 haradutse impari mu banyapolitike ndetse no muri bamwe mu mashyirahamwe adanigice vya politike hati ibyegeranyo mvamakungu aho mu byashikirizwa harimo ko mu Burundi ashobora kuba ihonya bwoko. Ibyo navyo leta y'u Burundi yaravyiyamiriza mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe. Abashinga amateka mvuye kurera zaru hamwe na Mbonimpa Adolphe babajije ko ishigwaho ry'uwo mugwi w'ubukinga ihonya bwoko hamwe n'amabakorwa mu ntambara itubarije kwemeza ko mu Burundi hashobora kuba ihonya bwoko. Umushikiranganji Pascal Barandagiye w'intwaro hagati mu gihugu niwe yari yaje mu nama nshinga amateka gusigura iyo nteguro. Uyo nawe akaba yahumurije abashinga amateka
kibaza ngaha rero yuko ari inshu irashe kuri aba bagumiza mu kanwa ijambo genocide kimwe mu byo umujejwe uzokora cyane cyane kubibazo bijanye na impunity. Muvyibuke neza yuko igihe igihu cacu cavuga kumugaragara ko kivuye muri CPI abagitwoza bace bavuga ngo kigomba kugurura umuryango impunity. Nakanya keza ukubereka yuko Luendola ihibambewe ivyo kuja muri impunity bitarimo ahubwo hagomba mbere kujaho n'ugwego rukurikirana ibyo bintu nyene bya impunity n'ibyo bya genocide.
Naho biruko iyo nyishu hari abashinga amateka itanyuze. Umushinga amateka yigenga Fabien Bantijya Nino ari muri uwo mugwi wabatanyuzwe.
Mbega yuko mushikiranganje ikimenyetso mwafatiye igipimo cyo bari iki mu gihe Burundi ashitana rigirana abantu barazimangana ndi bubanze basanze mpagaza ahantu abantu bari kwikarashije baje ngo hewe nguzo kwishikana icyo kintu gisigura nkabanze yuko aha babwira abantu mu gihugu ngutishikaye tuzogusongako tuzogukorerako tuzokumesa aya majambo mwe mwumva byasigura iki byo kuri igihugu ntituzokirekura twagikuye kuri bisigura iki hakobokirekura uwo byuru mutwe muwo mugwi omena wumva tukira abantu ukuvuga umuntu ayo nyabwo gishoboka
agiyeza gushikiriza icyumviro ciwe umukuru w'inama nshingamateka Nyabenda Pascal yaciye amwishura ubwo nyene
nyakubahwa Honorable Fabiano reka kufata ama exception wewe ukunda gufatira ku tuntu tutu exception ufatira kuri aho kuri oya ntacu reka tubandane
hagataho iyo nteguro y'itegeko rishiraho uwo mugwi w'igihugu ujeje gukinga ibyaha bikorwa mu ntambara hamwe n'ivyihonyabwoko ushizweho mu gihe mu Burundi umugwi ujeje kumenya ukuntu kunywanisha Abarundi uri ku kivi bamwe bashinga amateka bati uwo mugwi wari ukwiye gushirwaho inyuma y'igikorwa cyo kumenya ukuntu kunywanisha Abarundi kugira ngo mu bawugize ntiyazuhave habamwo abagirwa n'ibyaha severe izo bashyize ahabona kuri ayo makenga umukuru w'inama nshinga amateka nawe ati
uworindira gusa gukora ari uko severe ihejeje nta naboshingwa amabanga mu gihugu havuga uti reka gushinga amabanga uriya canke uriya severe itaragiye kivuze ati kubera ko severe itaravuga ngo turabe ko naka atagirizwa ibintu biri turafise bidushobora gufatira kugira ngo naka ashobore gushingwa amabanga
uwo mugwi ukinga ibyaha byo mu ntambara hamwe n'ivyihonyabwoko utekanye n'ibwirizwa shingiro ry'umwaka w'2005 mu vy'integuro ishiraho uyo mugwi rero itegekanya harimwo yuko bazoba bawugize bazoba bakomoka mu mihungu itandukanye y'igihugu aha no kuvuga yuko buri ntara yose izo biserukiwe n'abantu babiri badasangiye ubwoko hakaba kandi muri uwo mugwi hazoba harimwo abanyamigambwe muri yo hakaba hariho izo biserukiwe mu nama nshingamateka hakaba kandi n'abazoba bawugize bazoba bakomoka amashirahamwe atabigamye vya politike amadini abaserukiwe bakenyezi hamwe n'ugwaruka ibujumbura fiteriteshatse icyo cya Amerika
tukiri mu Burundi abakukuruke bavuzwa n'ishirahamwe rifasha mu kuvuza abakozi ba leta mituweli basaba iryo shirahamwe kubafata nk'abantu b'intege nke bakeneye kwitabwaho kuruta ni mu gihe abo bakukuruke bavuga ko imiti ifasha mu gupfufahaza indwara zikarira abageze mu zabukuru itaboneka kuri mitiweli ibindi mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana arabidushikiriza
bamwe mu bakukuruke bayaze n'iju rya Amerika bavuga ko bakarigwa n'ingwara zijanye n'umuvuduko w'umurindi w'amaraso igisukari n'izindi ngwara zitandukanye nderesa bimana aserukira abakukuruke mu ntara ya Gitega
kandi abakukuruke baravise ibibazo bisangije mu bijanye n'amagara yabo ubwa mbere abakukuruke usanga bateye mu myaka ikuze barafatwa n'ingwara z'ubwoko bwinshi amarimatisme ingwara zijanye n'umutima ibitigu eka umubiri waramaze gusaza muri byo nariko ndavuga by'ibigwara bibafa bibafata hariho igwara kenshi usanga bisaba ibipimo bijyanye n'icyo cyasikanera nk'uko usanga hariho n'ibirwara bindi bibafata nk'ama hepatite ibimunda bisaba yuko basuzuma bisaba ibyuma by'ubuhinga kugira ngo bashobore kubona izo ndwara mituweli ibikwiye kubafasha
abo bakukuruke barashima ko mituweli isigaye ifasha ku ndwara y'igitigu kitumva umuti bigasabwa ko bavomamwo imicafu ivyo bita dialyse mu rurimi rw'igifaransa abo bakukuruke naho bashima ivyo basaba ko abakukuruke bovuzwa na mituweli ijana ku ijana kuko bakukurutse amikoro aheza hagabanuka cyane abo bakukuruke basaba nuko icuma karuhariwe mu gupima indwara zitandukanye bita scanner naco nyene coja kuri mituweli ndere yansaba imana
mituweli twona yisaba yuko yari kwiye kuvuza umuntu yakukurutse atani ikintu nakimi musabye bakabafata ku rugero rumwe na buryo abakenyezi bagenda kwibaruka kujya kwa barya abana bakiri bato bato rego umukukuruke nta buryo bagifise nico gituma ndiko ndabivuga bari bakwiye kuronka kuvuzwa ku buntu kuko kenshi nta bundi buryo bafise abakozi ba leta bo nta handi hantu baba barakoze aho usanga batagira n'udutongo tubunganira n'icepfu ca ruguru
konsiliya nibigira umuyobozi mukuru wa mituweli yishiye kwico kibazo co kuvuzwa ijana ku ijana kirengeye mituweli ariko cushikirizwa leta y'u Burundi mu bijyanye n'ibipimo karuhariwe bita scanner abo bakukuruke basaba ko byoja kuri mituweli konsiliya nibigira umuyobozi wa mituweli avuga ko ivyo bipimo vya scanner bisaba ivyigwa bibanza gukogwa akamenyesha ko babanje kwihutira gushira ko dialyse kuko ari isaba inchiro nyinshi zo kuza kwa muganga
ku icereke scanner ntiturakigira twabanje gufasha ukeneye dialyse ko dialyse no kuri ni chronique umuntu akenera kangahe kundwi kandi bica biba ibyubuzima bw'uye bwose uwo mugwa yabasigaranye ariko scanner ntuje muri ako kanya ivyo rero navyo byagiye mu bibazo tugiye kwiga kugira ngo turabe navyo ko twobushira ko mugabo twabanje abo babababaye gusumba
kubijanye n'ibindi bibazo abanywanyi ba mituwele bafise konsiliye nibigira avuga ko bizoshigwa mu migambi yo mu mwaka w'2018
imigambi yakazoza twizeza ku banywanyi nuko turi ko turaraba na cane cane hagati mu gihugu ingene tukoshobora kwashikana ayo mafarmasi ngo bashikire umuti
uwo muyobozi mukuru wa mituwele yagiriye kavuga ko ari naco gituma bariko bategura ibiganiro nabo banywanyi batandukanye kugira ngo batange ivyiyumviro kuvyo inyanyugo igitega Fidel d'Antoine Saimana ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na amakuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye, reka tubashikirize ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rwo kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwaremeje ibindi bihano bigenewe kuremera kurushiriza mu by'ubutunzi igihugu cya Koreya ya Ruguru, kugira icyo gihugu gihagarika imigambi yacu yerekeye ibigwanisho rohonyanganda na misile balistik. Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe ONU Nikki Haley avuga ko ingingo urwo rwego rwemeje ari intambwe ikomeye ibihugu bigize urwo rwego bihuriye ko byose mu ntumbero yo gutuma Koreya ya Ruguru ibona inkurikizi ku nyifato yayo. Ambasaderi Haley yarashimiye abatoye bose iyo ngingo, cyane cyane Ubushinwa mu kuvuga uruhara rukomeye cyane icyo gihugu gifise ku bibazo byerekeye Koreya ya Ruguru. Atangaza ko iyo ngingo ari iyo ngingo ikomeye cyane ku bijyanye n'ubutunzi ifatiwe Koreya ya Ruguru. Atangaza ko ishobora kugabanya ibidandazwa icyo gihugu gishorera hanze gushika ku cya gatatu mu bizotuma abategetsi b'icyo gihugu bahomba amafaranga agera ku miliyaridi w'amadolari. Leta ya Koreya ya Ruguru itegeka abanyagihugu bayo gukora mu bibanza bicukurirwamo ubutare no mu mahinguriro kugira ironke amafaranga yo gukoresha mu mugambi wayo werekeye ibigwanisho rohonyanganda na misile balistik. No mu gihe leta y'icyo gihugu ibandanya gusaba imfashanyo y'amakungu kugira ihangane n'inkurikizi zikomeye z'umwuzurane utewe n'imvura nyinshi cyane hamwe n'inkurikizi z'uruzuba zishobora kwibonekeza mu mpera z'uyu mwaka, ibandanya kwerekana agasomborotso aho kwitaho ineza y'abanyagihugu. Mu gihe ibihano Koreya ya Ruguru iherutse gufatirwa byiyongeye ku byari bihasanzwe ari intambwe ikomeye, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishyirahamwe Nikki Haley yaragabishije ko Koreya ya Ruguru ibandanya kugeramira umutekano ku isi. Ambasaderi Haley yasavye ibihugu byose bigize urwego rwa ONU rero kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi, kubahiriza neza ibihano bishasha Koreya ya Ruguru iherutse gufatirwa hamwe n'ivyo yari yafatiwe imbere yaho. Avuga ko icyo bashaka gushika ko ari uko ikigobe cya Koreya kirangwa n'amahoro n'umutekano atabigwanisha rohonyanganda bihabazwa. Amenyesha ko icyo bifuza ari umutekano n'iterambere ku bihugu byose harimo Koreya ya Ruguru. Yamara imbere y'uko ivyo biba, ingingo iherutse gufatwa n'ishyirahamwe ONU n'izindi ngingo zafashwe imbere yaho zitegerezwa gushigwa mu bikorwa kugira bitume Koreya ya Ruguru ihindura ingendo yayo.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Jutse mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, turabashimiye ko namwaduteze amatwi. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Itangishaka, amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na Rosine Munezero. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije kugiranya ibiganiro tubashikirije. mubandanye kumviza radio Ijwi ya Amerika.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.